Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngi kubashikiriza amakuru tuyafitiye tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino turahere muri Afrika y'Epfo aho president waho Cyril Ramaphosa yagendeye gice cha Soweto mu gisagara cha Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaji byononekaye aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumu ko yatewe n'ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana 212 bapfuye muri ugo ruhagara benshi muri bo bahonyanzwe igihe amamanga gazini yasahugwa abantu barenga 2,205 barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu. President Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ibyabaye yamara avuga ko bahakwicirwa cuko bategerezwa guhinga uvukurushiriza inteko zijeje umutekano nyuma yuko ashimiye abafashije gukuraho ibyononekaye. Yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intara. Yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa. Tuve muri Afrika y'Epfo dukubitire muri Liberia aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi ritazwi inyuma yuko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari Atlantique hafi y'igihugu cya Liberia. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ivuga ko ubwo bwato ari buvuye ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu bwari bukwiza ibintu ngende wako bisabwa kugira bukoreshwa. Abakora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika bwaza bwatanguye kuzama. Itohoza ririko riraba ku kugena ubwato utari gukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo nyembwo bwato akomoka mu gihugu cy'Ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'Imana akaba ari mu mwe y'ipolisi muri iki gihe. Igitigiri cy'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nguko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Impapuro zerekana ko abantu 18 bari muri ubwo bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigire bashobora kuba bari muri bwo. Abantu 13 barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamo ibitoro batanguye kuyivomamo ivyo bitoro igihe yagira isanganya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi yahitwa Siaya. Ikamyo yaritwaye toni 20 y'amata yasetse iyo kamyo yaritwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru cyo muri Amerika AP abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro. Gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika irakumuriro. Naho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera habereye amasanganya nkayo barondera ibitoro abanyakenya batari bake babandanya kubikora kubera bahanzwe n'ubukene. Mu mwaka w'2009 abantu batari munsi y'120 barapfuye inyuma yuko abantu isinzi bakoraniye ku ikamyo yari itwaye ibitoro yari yubamye mu nyuma yaho iraturika. Yamara kubera ubukene abanyagihugu bavuga ko atakuni babona bashobora kubigenza kugira bagaburira imiryango yabo. Tuva mu karere ka Afrika dukubitire mu Budagi aho chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel yagendeye ku munsi w'Imana igice cyasinzikajwe bikomeye n'imyuzure yatewe n'imvura ikomeye. Yemeye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga hamwe no gushimikira kurushiriza kuvyerekeye guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure mu karere k'u Buraya bwo mu burengero kimaze kurenga 180. Merkel yagendeye imihana yahitwa Schuld mu burengero bw'igihugu aho inyubakwa zitari nke zononekaye canke zirasambugwa n'imyuzure ikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Angela Merkel yatangaje ko yaguye mu gahundwe inyuma yuko iboneye ivyononywe n'imyuzure. Yatangaje ko abategetsi bazokora kugira ibintu bisubire mu buryo. Yavuze ko leta izokwemeza imfashanyo y'amafaranga yihutirwa ku munsi wa gatatu. Turangirize ku nkuru yerekeye Algeria na Maroc. Algeria yaratumye ko ku munsi w'Imana ambasaderi wayo muri Maroc bivuye kukutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya Sahara yo mu burengero. Ico gihugu catangaje ko gishobora gufata izindi ngingo. Iyo ngingo yafatiye ku vyatangajwe n'intumwa ya Maroc mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye intara ya Kabylie yegukira Algeria. Yasabye ko haba uburenganzira bw'abanyagihugu baba mu ntara Kabylie bwo kwishyira bakizana. Yavuze ko Algeria idakwiye kubima ubwo burenganzira mu gihe ishyigikiye ukwishyira no kwizana kw'intara ya Sahara yo mu burengero.
Sidani Yungabu urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamira na kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake igice cya kabiri cy'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Ubushikiranganji bw'itahamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza cya COVID-19 abanyagihugu. Ubasanga mu burere barimwo abapimwa barashima naho hari abavuga yuko bagifise byinshi bikibabangamiye.
Yewe nta bushobozi mfite, mfite n'abana batoya, nk'inzu y'icyumba na saro babikaze nyine.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali asigura ko ukwikumira kubo basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato bato babamwo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru ya Afrika tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashuri kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu byo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Holland ukaba werekeye amakaminuza atatu akomeye mu gihugu afise ibisata by'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu eroje wirikaneza.
Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu byinshi leta yashizeho mu gushyira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izibindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata cy'ubuganga uyu mugambi ushyikiwe n'igihugu cy'u Burundi wakozwe habanje ku ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yokwiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyandwi twari ikigo cy'igihugu cy'ubuvuzi NSF akaba no mubateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa fatiye kungorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nababigizemo uruhara.
Gusubiramwo ukungine twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda byiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nkuko ivyigwa by'ubuganga vyigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi atari no ngaha gusa mu Burundi vyigishwa hakurikijwe approche pedagogique mu cyongereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati ivyigwa vyiwe sumwigisha aba hagati y'ivyigwa hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zirekeye amagara abantu z'u banyagihugu catongera ko ikintu cyitwa mu cyongereza COPS community based education and service mu kuvuga yuko ubu kwigisha umuganga kumwigishiriza gusa mu amphitheatre na komunote itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane za ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance twibwire twashyize mu masteride ya assurance qualité ma faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijyanye na genre igitsina gore ni bake baba biga ibyo buganga babyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplome de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijyanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwiga gisha turavye n'ukungene azoronka kazi.
Sivye abana bakize umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ineza y'abarwayi mu Burundi SEMABU ahamagarira leta kwitwararika ko abaganga bazoheza muri uno mugambi bakorera mu bitaro barimwo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga.
Mugambi ni mwiza mugo ni wo shaba nk'abandi tubura kandi tubabona ya semester specialist babona ko ari indurwa tubatore mu bitaro bya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro byabo fidze yaba usanga abanyokuru bacu bavaruguru badafise uburyo tubashobora kwaronka kandi babagwaye babakeneye mba nabo bandi bo baforume ubumenyi babahawe n'igihugu babaforuma kugira ngo bajugwe baje gusahiriza baganga bari bake maze bafata imyifato nk'iyo abandi tubona kwitabereta duhimara bace baja kukizi bakore
Bacho baje kugira makabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera tusanga n'abafite amikoro make nabo bica bibagora kubatora ntibabe nk'abamedicine specialiste tubura ku bitaro bya leta ugasanga bakiye nk'abantu batatu gusa batanu ngo basange wabo na transe nkane barabakiye
umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yemeza ko atanke kazo bimpinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho gusa yibutsa ko asigaye imitsi tari mike kuko abanyeshuri batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri
migambi bene iyi rafata umwanya kugira ngo bishikire abanyagihugu bo abenegihugu bose ariko murumva yuko icyo kibazo cyafashwe nkankama kandi ko ama university yacu na cyane cyane ibyo bisata bijejwe gutunganiriza abo benegihugu biri ku kivi murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera igishyizo ngorane kuvuga umuvuze ati bagiye kuronka gahengwe kuri ivyo bo batwihuse tuvuze ko ejo bazaba baronka gahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahere mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashure twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane
uyu mugambi werekeye amakaminuza atatu arimo ya leta hamwe na kaminuza zibiri z'abigenga Uburundi kiracari mu bihugu bifite abaganga bake baba bahinga canke abaganga bavura indwara zose muri rusangi bazwi nk'abajeneraliste mu Gifaransa mu gihe ikigo cyabo ni icy'itamagara y'abantu bemetse kivuga ko abaganga bari hagati ya babiri na batatu badahagije ku bantu igihumbi muri icyo gihugu ho icyo gitigiri cy'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari munsi y'umwe muri rusangi Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nenece ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'itamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya ibikorwa byo gupima abanyagihugu ikiza cha COVID-19 vyitezwe ko hapimwa ibice 20% by'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali abazopimwa bose bariko babasanga mu burere babamo ikibazo c'uburaro buto kiri mu byo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosangana ubwandu I Kigali mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboshye
Iki gikorwa kije nyuma yaho umujyi wa Kigali ushyiwe muri gahunda ya guma mu rugo nyuma yaho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yari yishimiye bizahawe cyuko ari muzima nyuma yuko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi
n'afite ubwoba yaraje arabiduhisha tukayadushangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kandi uwo musize mu nzu yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aja yize kandi ayifite abizi ko ayifite asi wanjye ndamwakira ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu niyo mpamvu nishimye nyako numvaga naticece umugongo numvaga umutwe ndya numvaga ahantu hose nta rugingo rusima mfite ariko kubanda mbaye musima ndishimye cyane
ikibazo cyagaragariye ijwi rya Amerika ryageze n'icyo abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo uyu numwe bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
yewe nta bushobozi mfite mfite n'abana batoya kandi tuba tuba mu nzu zitatumo nk'inzu y'icyumba na saro bikaze nyine nta kundi nyine sinzi
usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe madame Ingabire Nkusi Josine asanzwe akora muri minisiteri y'ibikorwa remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduze abagenzi
kubashiramo iyo tumusanze ari positifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe ahatuje ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine ibyo tukabireba ese ibyo kurya bazabibona niba ari chef wa famille ari utunze umuryango hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije
ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ruko bagiye gukora ibyo nabyo birahari bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwihakato tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza tujya kureba uko yaramutse uko oxygene yihagaze uko abo mu rugo bameze niba atabanduje niba akomeje kwihakata tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo
abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18 ibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana ariko Minisiteri y'ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1,997 aribo bantu bashya banduye COVID-19 bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1,000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi Minisiteri mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku 2,000 abasaga 1,300 nabo mu mujyi wa Kigali bikabisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twatimwe ku munsi w'ejo kugeza imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 1,549 ari bamaze kwandura COVID-19 barimo 1,308 n'1,508 bamaze gukira abagera kuri 1,638 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tukivuga kuvya COVID-19 mu karere ka Afrika y'Ubuseruko abashakashatsi muri Uganda ababandanya kurondera ingene kikiza co tuzwa bakoresheje ibiterwa bitandukanye nyuma yaho ikigo ca leta kijeje imiti muri ico gihugu NDA mu mfunyafunyo cemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Guru iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uyundi muti uja watanguye kugeragezwa amenyesha makuru y'ijuru rya Amerika I Kampala muri Uganda Ignatius Sahizi mu nkuru kurikira
Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko atatu imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika byibasiwe n'iyi ndwara kugeza ubu mibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19 ayo moko atatu y'imiti arimo uwa COVIDEX wakozwe na Profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi ubu urimo kugeragezwa mu bantu hamwe na Covalis 1 urimo gukorwa na kaminuza ya Guru mu majaruguru y'igihugu kugeza ubu umuti wa COVIDEX ni wo wonyine uri ku isoko indi iracyari mu igeragezwa Abias Rwamwiru umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA yatangarijwe iryo Amerika impamvu COVIDEX yemerewe gukoreshwa mbere yuko inyura mu nzira zose zemewe
A herbal medicine can be used before clinical trials with caution.
Umuti w'ibimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere yuko ugeragezwa mu buryo bwemewe ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogukuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twe nka NDA tubigiramo uruhare nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo iwawe mu rugo nk'uko bisanzwe ariko iyo bigeze kuco gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti
so that's what we want to determine
NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19 Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS byo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afrika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda
We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, and South Africa. And in phase 2,
ibakabikiye mu gice cya mbere, Uganda yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19. ni igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko. Kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize, Perezida Museveni yagiye nenga Abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bagazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose. Ati, iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afurika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze ba sogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge.
So that we improve on them and preserve their use.
Museveni wahagurukiye byo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cyumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% by'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze.
I think Uganda is taking a right path with all our scientists and researchers.
Ati, ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. Ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubushakashatsi ku miti itandukanye ari byiza ku gihugu, kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu aribo bafashe iya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo icyorezo cya virusi duhanganye na
current viral infection.
Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cumweru cya 4. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Rwanda mu karere ka Rubavu haraye harangiye irushanwa ry'isi muri volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach ball. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adutegurira amakuru ya sport n'imikino mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye irushanwa mpuzamahanga rya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volley. Iri rushanwa ryaberaga ku Gisenyi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ryahuje amakipe mu bihugu birenga 30 byo hirya no hino ku isi. Ku ruhande rw'abagabo, igikombe cyatashye mu ikipe yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko amakipe yahuye ku mukino wa nyuma yombi yari yavuye muri icyo gihugu. Mu bagore naho ikipe yabaye iya mbere niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze iy'Abadage ku mukino wa nyuma. Muri rushanwa u Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe 4, abiri y'abagore n'abiri y'abagabo. Mu bagore hari haserutse ikipe ya Valentine Munezero afatanyije na Charlotte Zayisenga, hakaba kandi ikipe ya Benita Mukandayisenga na Claudine Musanabageni. Mu bagabo, ikipe imwe yari igizwe na Olivier Ntagengwa wari uri kumwe na Akumuntu Kavalo, indi kipe ikaba yari igizwe na Fils Habanzintwari hamwe na Yves Mutabazi. Muri aya makipe ane, atatu yasezerewe atarenze icyiciro cy'amajonjora. Ikipe yagerageje guhanyanyaza ikaviramo mu kimwe cy'umunani kirangiza ni ya Valentine Munezero na Charlotte Zayisenga. Uyu mukinnyi Charlotte Zayisenga araso ano ikintu cyateye urujijo kirebana n'imyambarire y'abakinnyi b'abakobwa amakipe yarahagarariye u Rwanda, cyane cyane ko yari itandukanye n'iy'abakobwa bo mu yandi makipe.
Umunyarwanda kazi ntabwo njye mbona mu mikinire yacu ntabwo twambara ubusa, dukina twikwisha, niyo mpamvu yabiteye ngira ngo ni umuco wacu. Ubushize ubwo twakiraga iyi World Tour ntabwo byagoranye kuko twari twarabivuze before yuko competition itangira, ariko ubu ngubu habaye hakantu ko kurangara gato ntitwabivuga, ariko twabisabye uhagarariye irushanwa yabitwemereye, cyane ko ari nawe wari uri hano ubushize. Irushanwa rya beach volley dukina n'abantu bambaye udukariso utubistri, ariko mu muco wa Kinyarwanda aho tugiye gukina hose twambara amakabutura. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye, wenda nuko byabereye iwacu ntitubivuga, ariko iyo tuzagenda tubivuga tukiri hano mu Rwanda ko tutazambara nk'ibindi bihugu. Nta munyarwanda kazi wakinanye ikariso
tukiri muri volleyball. Kandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 yasize umugani mu irushanwa ry'ibikombe cy'isi ryaberaga mu Buholandi no mu Bubiligi, rikaba ryararangiye ejo ku cyumweru. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka yatakaje imikino yayo yose uko ari irindwi kuva ku cyiciro cy'amatsinda kugeza ku ntera yo guhatanira imyanya itandukanye. Iyi kipe y'abangavu b'u Rwanda muri volleyball yarangije ku mwanya wa 15 ari no wa nyuma yo gutsindwa n'u Burundi, Brazil, Argentine, Turkiya, Thailand n'Ububiligi. Ikibabaje kurushaho nuko muri uko gutsindwa ku ikipe y'u Rwanda muri iyo mikino yose itashoboye kubona iseti n'imwe y'imbuza kurahira. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakunze imikino na sport ntitwabibagiye mu gihugu cy'u Burundi. Umurwi wa Dynamo wa basketball ejo kwa Mungu niwo watwaye igikombe citiriwe wahoze arongoye u Burundi. Petero Nkurunziza watsinze Urunani ku munota wa 65 kuri 61 urongoye uwo murwi. Amenyesha ko mu mwaka uza bazokora cyane kugira ngo batware ibikombe byose bazokinira. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
ku kibuga cibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi. Ahari bibuga byubatswe na Petero Nkurunziza ni hugo rukino rwa nyuma hagati ya Dynamo Runani rwabereye imbere y'abantu isinzi kugera mu gace ka gatatu. Umugwi Runani niwo wari imbere uza gutakaza urukino mu minota ya nyuma ku manota 65 kuri 31. Richard Patrick Ngwizuruvugo umumenyereza mushasha w'Urunani amenyesha ko agifise byinshi byo gukosora kugira umugwi we usubire kuzura twari ibikombe.
Nuvuga yuko ziba zitutaraje kwitanga uko bishoboye kose ya kandi bavuganiza mu kirundi cyiza ngo abana babiri agatsinda umwe. Nuvuga ko musanga ari icyo kuba twakinye umukino mwiza tubitangira gushaka duheze. Numva ko amahirwe make twaronse ko abantu ikintu cy'amanota bagitsinze se cyari cyinshi, ariko ndabona ko harimo byinshi umuntu ategereza kuguma akosora agwana yereka abana yuko ejo ari byinshi. Ariko duse abana bakiri batoyi benshi n'amasatsi menshi hari utuntu twinshi tutudeshe umuntu ategereza gukosora. Ndibaza ko nitwaronka akanya ko gukosora ndibaza ko bizogenda neza.
Muri Dynamo hoho karakamwemwe kenshi kubona batwara igikombe. Umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko gutwara igikombe utsinze Urunani biryoshe kuruta ibindi byose.
Twiteguye n'inguvu nashaka simbere n'abakinnyi kubera umwanya twamaze kutwitegura nibo bahaciye babikora babishyira mu ngiro ibyo tuba twaravuganye. Umugwi Urunani nibyo umugwi ukomeye cyane kandi muzawukina nawo ngo uraza kuvaho kugira utsinde mugabo bashobora gukoresha inguvu zizo bakoresheje kugira icyo utsinde.
Mukundo Jean Dassin alongoye umugwi wa Dynamo aremeza kuno mwaka utabagendeye neza cyane ariko ko muri rusangi bashima
umwaka tuvaliwa yuko wagenze neza. Witwebwe nsatsa ya makupe nayo twabitwara ariko encore une fois zindi ekipe nazo zarabyigenzijemo neza kandi je les félicite. Babaye championnat ya Bujumbura, championnat national, ushobora kuza makupe ashyira kuri atatu muri sezo. Urumva ni twibwe umwaka wagenze neza nazo tumenyereye tumenyereye gutwara makupe menshi arengayo. Ntiwari umwaka woroshe, wari umwaka waciyemo muri association muri federation ibintu bitoroshe mugabo warategura hera abantu bashinga ntahe ariko tubona ko byageze neza.
Warongoye uwo mugwi aramenyesha imigambi afitiye umugwi wiwe mu mwaka uza w'inkino.
Cyambe tuzokora no gusubira tukunga umukinnyi twaramforsa ekipe tukagira amarokutima tukakoruma kandi kubera turabona yuko tuzakeneye kwiha inguvu zindi ziruta izo twari dufise ubu. Ibyo nibyo tuzogira kugira dusubire dutware tube champion Bujumbura na champion national nicyo kibanza cy'iwacu muri sanzwe.
Iri higanwa ryitiriwe uwahoze arongoye u Burundi n'ubwa mbere ribaye mu Burundi. Umugwi wa mbere wahawe igikombe ni miliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi, wa kabiri uronka imiliyoni n'igice, nayo wa gatatu utahukana miliyoni. Iri higanwa rero bikabitekanijwe ko rizohora riba uko umwaka utashe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kandi ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Nininahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire, muri bo harimo Fasila Gebeho. Ahanje turaza kuba turi kumwe makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi.